Ini Radio Ijwi ya Amerika. Mwanda nyakumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Tubahaye ikaze mu biganiro tubafite kuri saha aho muri kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka. Turabahaye ikaze mwese.
Hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo, ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye, ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo n'umunyamakuru kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe.
Uwo ni Madame Anne Rwigara avuga ku camunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Asinapol Rwigara. Turavugana no ku Barundi bari baramukiwe gutahukanwa, basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imodoka ngo batahuke mu Burundi. No ku itariki ya nyuma ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu Burundi gusaba bafise amatonorero y'ikawa kuba bahembye umurimyi w'ikawa wa nyuma. Inchamake makuru hirya no hino tugira tubashikirize. Umutambukanyi wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yagendeye uno munsi kwa gatatu icahoze ari kibanza abacakara bugararinigwamwo mu gihugu ca Ghana.
Sudani yepfo ntiyemera ishingwa rya sentare nshasha y'ivyaha byo mu ngwano yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Indi myerekano y'abaharanira demokarasi yo mu Maharirusha muri Congo iyamiriza kuba abategetsi ataco bakoze kugira abahagarika ubwicanyi bukabije bubandanya kuba mu karere ka Beni, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Umushikiranganji wa Ethiopia Abiy Ahmed aranegura abategetsi batava ku butegetsi hari mu ikoraniro rya mbere ry'umugambwe wiwe kuva atanguye ubutegetsi mu kwezi kwa kane.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi ya maradiyo yanyu. Idonito ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Umutambukanyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yagendeye uno munsi kuwa gatatu icahoze ari kibanza abacakara bugararinigwamwo mu gihugu ca Ghana mu gihe abandanya urugendo rw'indwi mu karere ka Afurika. Aherekejwe n'ubujejwe kumutembereza muri ico kibanza, Melania Trump yamaze iminota itari mike muri ico kibanza aho abanyafrika babacakara begeranirijwe imbere y'uko barungikwa mu karere ka Amerika mu myaka y'igihumbi kimwe majana indwi. Mu nyuma yaho Melania Trump yabwiye abamenyeshamakuru ko atazokwigira yibagira ivyo uwo muntu ajejwe kumutembereza muri ico kibanza yamubwiye, avuga ko ivyabaye biteye agahinda. Barack Obama yahoze ari president wa Amerika n'umutambukanyi wiwe Michelle Obama baragendeye ico kibanza citwa Cape Coast Castle mu rugendo bagize mu gihugu ca Ghana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda. Ghana nico gihugu ca mbere Melania Trump agendeye mu rugendo arimwo mu bihugu bine vyo mu karere ka Afrika, urwo rugendo ruzomujana kandi mu bihugu vya Malawi, Kenya na Misiri. Ariko akoresha urwo rugendo kugira ashire imbere umugambi wiwe Be Best ushimikiye ku buzima bwiza bw'abana muri rusangi.
Tukiri muri Afrika, umutegetsi muri Leta ya Sudani yepfo atangaza ko leta itemere ciyumviro cyo gushinga sentare nshasha ijejwe gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano. Iyo sentare ni kimwe mu bintu bishobora kugira akamaro impande zose ziheruka gufundika amasezerano y'amahoro. Mu kwezi guheze, ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwasavye bwivuye inyuma leta ya President Kiir ko yoshinga sentare nshasha ikorana n'izihasanzwe mu guhana abantu bokora mabi harimwo n'ubwicanyi ku banyagihugu ngo bakubitwe ntaye mu gahanga. Iyo sentare yobigizwe n'abacamanza b'abanyesudani yepfo bifatanije n'abahinga bo mu vyaha vyo mu ntambara bagacira imanza abantu bokwagirizwa ivyaha vyo mu ntambara. Ivyo bikaba ari ivyakozwe mu ngwano ya gisivile yari maze imyaka 5 muri ico gihugu. Yamara abwira abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Juba muri Nondwi, umushikiranganji wa Sudani yepfo ajejwe makuru Michael Makau yavuze ko iyo sentare yoba igikoresho c'ibihugu nka Amerika, Ubwongereza na Norvège bishaka guhindura ubutegetsi.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Muri Afrika, iyi ni myerekano y'abaharanira demokarasi bo mu Maharirusha muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyamiriza kuba abategetsi baho ataco bakoze kugira bahagarika ubwicanyi bukabije bubandanya kuba mu karere ka Beni yasambuye uno munsi kuwa gatatu. Abari muri iyo myerekano bashwiragijwe hakoreshejwe imyuka ibabaza mu maso mu gisagara cya Kisangani mu buraruko bushije ubuseruko bwa Kongo. Abari mu myerekano basemereye amajambo babaza icyo abategetsi bariko barakora imbere yuko bashwiragizwa. Icyo igitero cyabereye hafi y'igisagara cya Beni ku itariki 22 z'ukwezi kw'icyenda cyahitanye abantu 20. Kuva ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2014 abasivili amajana 7 bari yishwe bunyamaswa mu karere ka Beni. Ubwo bwicanyi bwagirijwe abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda bo mu mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo inteko 15 zijejwe gucungura umutekano z'ishyirahamwe ONU zikomoka muri Tanzania zari yishwe mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Kuva mu kiringo cy'iminsi igera kuri 15 bitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo n'abanyamahanga ku birindiro vy'inteko za leta vyariyongeye mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko hamwe no mu karere ka Ituri.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Turacare muri Afrika, muri Ethiopia habaye ikoraniro rya mbere ry'umugambwe uri ku butegetsi kuva umushikiranganji mushasha Abiy Ahmed hatanguye gutegeka. Abiy yasiguye ati umutegetsi nyawo suguma ku butegetsi. Yasavye kandi ko inagugwa ry'amategeko mu gihugu ribandanya. Abiy yabwiye abari bari muri iryo koraniro ati umutegetsi nyawe hategura abayobozi nyabo bamusubirira nawe akava ku butegetsi hageze. Ivyo vyavuzwe na Abiy vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bicishije ku mbuga ngurukana bumenye ya Twitter bikaba vyanditswe na Fiston Arega. Umushikiranganji wa Ethiopia yaremeye icese ko amatumbi 2000 z'igemvyo kandi ko azofatira abantu bose ku rugero rumwe. Yashikirije kandi ko urubuga rwa politike ruzokugurwa kugira abatavuga rumwe na leta bahora hanze y'igihugu bakaba kandi bari barimwe uburenganzira bwo kwitoza bazobuhabwa.
Ratijwe ya Amerika Washington DC tukiri muri Afrika igihugu cha Zimbabwe chatanguje isekeza rikomeye ryo gucandaga abanyagihugu ni mu gihe ico gihugu kiriko kigwanya indwara ya korera yiyadukije yahitanye abantu 49. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Badia Moyo avuga ko isekeza ryo gucandaga babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rigenewe abantu barenga 500,000 hagati y'uno munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana. Moyo avuga ko abantu bagera ku miliyoni bazocandagwa kuva mu rwiza. Leta ya Zimbabwe ivuga ko kwiyadukiza kwa korera kwatumye abantu barenga 900,000 banduriye iyo ndwara benshi muri bo ku mugwa mukuru Harare kuva mu kwezi kw'icyenda. Abantu bafise ubwoba ko ibintu bishobora gusubira kuba ngo mu mwaka w'2008 igihe korera yahitana abantu barenga 400,000. Imiringoti ijeje gutwara amazi n'imicafu yarasenyutse mu bituma amazi y'imicafu atembera mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Harare. Perezida aherutse gutorwa muri Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yiyemeje kuvyerekera rugamba rwo kurwanya korera.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko Amerika yavuye mu masezerano yapfunditse na Iran muri kahise. Ni nyuma yaho sentare nkuru yishyiramo mpuzamakungu ONU itegetse Amerika gukuraho ibihano yahaye leta ya Iran mu kutayemerera kugura ibintu bifashisha ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu bayo. Mu nama n'abamenyeshamakuru i Washington, Pompeo yavuze ko iryo hagarikwa ry'amasezerano yapfunditswe mu mwaka w'1955 ku rudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri ko ku by'ukuri iyi ngingo yari imaze imyaka 39 yari yaratevye. Pompeo yongeye ko ati Iran iri kigerageza kwivanga mu bwigenge bwa Amerika mu gihe Amerika iri kigerageza gukingira umutekano wayo. Ati Irani irikikoresha sentare mpuzamakungu ICJ mu buryo butemewe n'amategeko ku nyungu za politiki.
Tubibutsa ko muri kumubandanya kumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho ikigo cy'igihugu cy'amatakisi n'amakori mu gitondo kuri uyu wa gatatu cyazindutse kigirisha icamunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro gitabijyanya kwigendera Asinapol Rwigara. iyo camunara yabereye imasoro mu kibanza cahariwe amahinguriro mu Rwanda ikigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
Amakuru yitezwa mu cyamunara imitungo y'uruganda rwanya kwigendera Sinaporo rwigarijwe rya Amerika yatangiye kuyumva hwihiswa kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Icyakora byakunze gusa n'ibitero urujijo ku cyari butezwe mu cyamunara nyirizina ndetse naho cyamunara yagombaga kubera. Uwamahoro Anne Rwigara kuri ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tumubajije iby'aya makuru yatubwiye ko yumvise bivugwa ariko agashimangira ko byanze bikunze cyamunara inabaye yabera hazwi nka Rwandex igikondo mu mujyi wa Kigali uruganda rwita birwa rwigara rwahoze rukorera ari naho cyamunara zabanje zaberaga byabaye ngombwa ko mu masaha ya saa mbiri n'igice z'igitondo kuri uyu wa gatatu nubwo tutari dufite amakuru ahagije twerekeza ahubatse uruganda rw'itabi imbere y'imiryango y'uruganda yari ifunze twasanze hicaye abaturage bageraga muri batatu nabo bisa naho bibereye mu byabo ahagana mu masaha y'umwe mu bakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yabwijwe irya Amerika ko cyamunara yagombaga kubera mu cyanya cy'ingandi masoro mu karere ka Gasabo tugeze mu cyanya cy'inganda hari ku isaha ya saa yine n'iminota 37 twegereye abakozi batandukanye b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro batubwira ko cyamunara yari imaze umwanya irangiye ni cyamunara yiswe Fonds de Commerce ya Premier Tobacco Company Limited Umuyobozi mukuru w'ishami rya Rwanda Revenue Authority imasoro ari mu mpuzankano n'impeta by'igipolisi atwakira mu biro bye nyuma yo kumubwira icyo tugenza cyo gushaka amakuru kuri iyi cyamunara yatubwiye ko hari abari mu mwanya wo kugira icyo batangaza kuri iyi cyamunara kuko ngo aribo bari bafite amakuru ahagije yashimangiye ko cyamunara yabaye kandi yarangiye mwituze Nitwahagarariye aho twakomereje icyicukiro ku biro by'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga tugambiriye kubona Maître Vedaste Habimana waruhagarariye yo cyamunara kuko atita baga telefone ujyamenyerewe muri za cyamunara cyane zirimo amafaranga atubutse ku rugaga batubwiye ko Maître Habimana yagiye kurangiza izindi manza mu ntara y'Iburasirazuba icyakora baturangira handi afite ibiraho muri icyicukiro nyine Tuhageze umwe mu bahesha b'inkiko watwemereye ko yahoze akorana na Maître Habimana yavuze ko yari mu yindi cyamunara Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ayo makuru yose twayahabwaga nta ntera y'isaha iciyemo twakomereje ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kimihurura maze abashinzwe kwakira imisoro batwemerera ko cyamunara ya Fonds de Commerce ya PTC yabayeho mu gitondo koko Gusa bavuze ko akazi kabo ari ugushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya kw'ibyo kugira icyo bavuga ku makuru akubiye ku byabaye bitari mu nshingano zabo. Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wa Rwanda Revenue Authority bavugaga ko ari we biri mu makuko ye kuba yagira icyo atangaza uretse no kuba atitabaga telefone ye ngendanwa yaba n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ntiyabusubije. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nitwari twakabashije kumenya agaciro k'amafaranga yavuye muri iyi cyamunara ndetse n'uwayitsindiye kuko n'abanyiri ubwite bakomeje kudutsembera ko nta makuru babifiteho hari itangazo ryari rimaritse ku kagari ka Masoro bigaragara ko ryashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka na Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga rigira riti abisambwe na Rwanda Revenue Authority amaze kubona ibyemezo bigena umusoro byahawe Premier Tobacco Company Limited hagamijwe kwishyura ibirarane by'imisoro umuhesha w'inkiko ko mwugaramenyesha abantu bose ko kuva kuwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa 10 2018 hazagurishwa mu cyamunara Fonds de Commerce ya Premier Tobacco Company Limited cyamunara kazabera mu cyanya cy'ingandi masora hakorera ishami rya Rwanda Revenue Authority ijwi rya Amerika yashatse ibisobanuro ku kugurisha mu cyamunara Fonds de Commerce y'ikintu runaka Abanyamategeko babiri batifuje kumvikana kuri radio umwe yagize ati iyo bavuga Fonds de Commerce haba harimo n'izina rya societe haba harimo n'iby'icuruza ni ukuvuga ngo nibigize business y'umuntu byose yatanze urugero kuri imwe muri za hoteli za hano mu Rwanda ati ni ukuvuga ngo babagurishije bakavuga ngo turagurisha wenda tuvuge Noblesse Hotel byonyine Noblesse izina ryayo ni ry'ubucuruzi ibikorwa ikora umutungo ifite niyo Fonds de Commerce ukurikije uko wa mbere yabisobanuye biratomora ku ruganda rw'itabirwa rwigara n'ibirwerekeye byose bitakiri mu mbako y'abanyirabyo uwa kabiri we yongeho kuyo habaye Fonds de Commerce abantu bose bafite umwenda na nyiri ibikorwa byatejwe mu cyamunara hatirengagijwe n'abakozi yakoreshaga abaye atarabishyura ngo bose babagomba kwishyurwa ku mafaranga yavuye muri iyo cyamunara iyi cyamunara ije ikurikira izindi ebyiri zabanje kuri stoke y'itabi n'imashini zarikoraga byahagaze asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara akabakaba miliyari 6 z'amafaranga imisoro ivuga ko batishyuye ni imisoro batigeze bemera kuko na n'ubu rurageretse mu nkiko ku mpande zombi akabagira ubusajwe rya Amerika ikigali
urakoze Eric tukivuga kuri iyo camunara y'amatungo y'inguriro gitabi Premier Tobacco Company y'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara, mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kubaza uhagarariye iryo hinguriro imbere y'amategeko, umukobwa wa nyakwigendera Sinapol Rwigara Ana Rwigara atangura asobanura uko yakica munara yakozwe.
Ntabwo cyamunara uyu munsi twashoboye kuyikurikira bitewe nuko tutamenyeshejwe n'umuhesha w'inkiko nk'uko byakagombye kugenda nk'uko amategeko abitegeka. Ubwo rero ntabwo twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya neza icyagurishwaga icyari cyo. Icyo nashoboye kumva ni uko ngo byari fonds de commerce. Fonds de commerce rero ubwo ikiri muri fonds de commerce ntabwo namenye neza valeur bagihaye niba ari n'ikintu giterwa cyamunara.
Mushatse kuvuga ko cyamunara twamenye ko yabereye ahitwa i Masoro mu cyanya cyahariwe inganda mu Rwanda, mutari muzi ko ikorwa kuri wa gatatu kuri namwe agomba kuba muhari?
Yego, twagombaga kuba duhari ariko ntabwo twashoboye kuhaba bitewe nuko tutari tuzi ko iza kuhabera. Ntabwo rero twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya abitabiriye abaribo, ntabwo nubwo batanze ya minsi itanu. Hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo. Ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye nk'uko abivuze mu kibazo cyawumbaza niba ari imitungo yari isigaye yatejwe. Ntabwo twamenyeshejwe, ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo no mu binyamakuru bagatanga n'iminsi, ndumva ari iminsi itanu y'akazi kugira ngo nyine imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe. Kuri ubwo rero niba bashatse kwitwaza ko bakoze cyamunara kugira ngo bashobore gukomeza gukora nk'uko bari bamaze amezi atatu guhera mu kwezi kwa karindwi, nyuma ya cyamunara ya kabiri bakomeje bahise bafata uruganda batangira gukoreramo, bahamagara abakozi bacu bamwe na bamwe bakoreshaga amamashini, aba operateur n'abatekinisiya, babasaba ko bakoresha imashini zacu nk'uko twakoraga. Kuva ubwo rero ubwo hashize amezi ubwo n'amezi atatu agiye kuba ane bakorera mu ruganda. Kuba rero bagiye guteza ahantu bari basanzwe bakorera, kandi byitwa ko bari baraguze barateje imashini, ariko bahise bimukira mu kigo bakoresha ibikoresho byose basanzemo bakomeza gukoresha produits zacu, ubwo bashobora kuba bashatse ni nko gushaka kurangiza umugenzo, ni nko gushaka kwihisha inyuma y'amategeko, bagateza n'ibyo bari basanzwe bakoreramo, bari basanzwe bakoresha kugira ngo bigaragare ko amategeko yakurikijwe. Ariko niba ubumenyi bwanjye ari bwo, ntabwo ushobora guteza cyamunara ya produit y'umuntu. Fonds de commerce ibirimo amamarike y'amaproduit, ibirimo ikigo nyakigo, ikigo cyanditse ku muntu. Ibyo rero bisaba ko nyir'ikigo asinye impapuro zemeza ko ayo maproduit, ayo mamarike ayashyize ku izina ry'uwo muguzi cyangwa se uwo muntu mushya uje gufata iyo business. Nta muntu rero wigeze anyegera ngo musinyire impapuro izo arizo zose, nta business yacu twigeze turekura ngo dushyire amaboko y'umuntu. Ibyakozwe rero ni fraude, ni fraude ikomeje, ni ugusahura gukomeje, nta gishya kirimo. Ntabwo rero twabifata ukundi uretse nuko twafashe ibya mbere. Ntabwo twatunguwe nuko tutari tuzi ko biza kuba, ariko ntabwo twatunguwe mu by'ukuri kuko ni gahunda ikomeje.
None se iyi ni intambwe imwe yakozwe n'inzego nk'uko umunyamakuru ry'Amerika mu Rwanda bivuga, yakozwe n'inzego zibishinzwe zibifitiye uburenganzira mu Rwanda. Mwe icyo muzakora kuva ubu niki ku bijyanye n'iyo mitungo n'uwo mutungo?
Icyo twakora mu by'ukuri ntabwo twari twafata icyemezo ku cyo tugiye gukurikizaho, ku kigiye gukurikira. Ntabwo turashobora kwicara ngo tuganire n'abanyamategeko ngo turebe icyo twemerewe gukora, ariko ibi ni ibintu byoroshye cyane mu nkiko. Ngo urukiko niba bukoresheje ubutabera koko, niba twemeje kujya mu nkiko bizagaragara ko ibyakozwe ari fraude. Fraude rero nk'iyo iyo ibaye, ubutabera bugomba gushyira mu bikorwa iby'amategeko ategeka. Ndizera rero ko niba twemeje gukomeza inzira z'inkiko hari ikizakorwa kandi kigaragara bikaturenganura.
Ndabashimiye cyane Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ama makuru mkarele kibi ya gawenini ya rabandanya tujemu Burundi igine kerezo ya 15 ukwezi kwa 10 turimwo niyo tariki ya nyuma ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu Burundi busaba bafise amatonorero y'ikawa kuba bahemvye umurimyi w'ikawa wa nyuma biri mu itangazo ry'ubushikiranganje ryashize ahabona kuri uyu wa gatatu ibindi kuri inkuru mgenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Ihumure kubarinyi bikawa bari bagize imesi bishuza udufaranga tumwimbu bashoriye ku matonorero amasa agahera mu nzira yabonetse kuri no wa gatatu iryo humure riri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi iryo naryo ryasomwe n'umuyobozi mukuru wa Arfike igisata cha leta kijejwe urudandazwa gw'ico gitegwa muja bukamazi
amabanki y'ubudandaje yaremeye gutanga ingurane ku badandaza bikawa ku nyungu y'ibice indwi kwijana mu gihe bahora bayitanga ku bice 9 kwijana ni kuvuga ko bagabanuye ibice 2 kwijana amabanki y'ubudandaje yaremeye kandi gutanga ingwate y'amafaranga abashora ikawa hanze basanze bariha mu rwego rw'igihugu rukurikirana gisata cy'ikawa Arfik ariko akazobanza kwemererwa nugo rwego mu gihe rusanze ko uwo mudandaza daheraniye abarimye cyanke izindi nzego nk'amakomini igihe aheranye ategeza kubanza kuriha amadeni yose aheranye abatonora amakawa bazoronswa uburyo n'amabanki y'ubudandaje ariko babanje kwerekana amasezerano y'ubuguzi ntabanduka n'izindi mpapuro zose zikenewe
ni nyuma yaho abahurukiye mu runani rw'amashirahamwe y'abarinyi bico giterwa njabukamazi mu Burundi Senake murima w'isangi bamenyeshereje ko bamenye igituma abanywanyi babo batebye guhembwa Joseph Ntirabampa arongoye urunani yabibwiye ijwi rya Amerika mu minsi heze
Senake murima w'isangi ntaco itakoze kugira ngo ivyo bibazo bidadanuke ariko kugera kino gihe turabona neza yuko abamaze kwitabira ko kamo na masosiyete ashika 3 gusa nibo bamaze guhemba ihemba rigira kabiri muri kino gihe twategerezwa kuba turiko turasomera none turiko turarumanga amasosiyete y'abaguzi bikawa nk'amasogestare avuga yuko amabanki ariyo atabaronsa ingurane
no kwigenekereza ya 26 z'ukwezi kw'icenda guheze inama y'igihugu ijejwe umutekano yari yasagasiye abo bataka batakamba ibicishije mu itangazo General Silas Ntigurigwa avugira iyo nama niwe yasomye iryo tangazo
inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yarasavye kandi ubwo bushikiranganje bufadikanije n'ubushikiranganje bujejwe kigira ca leta kuri ha amafaranga y'abarimyi bikawa batarayaronka mu kiringo kitarenze indwi zibiri guhera ku igenekerezo rya mbere gitugutu 2018
ubushikiranganje burongowe na Deogide Rurema bufise ico gusaba abarongoye amatonorero baheraniye abarinyi bikawa
ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije burashimiye amashyirahamwe amaze kuriha abarimyi amafaranga yabo bushimira kandi abariko barariha bukamenyesha ko abataratangura kuriha ko ikiringo ntabanduka abarinyi bose bagomba kuba barokeje ku mafaranga ari tariki 15 gitugutu umwaka bumenyesha kandi ko hazofatwa ingingo ku mashyirahamwe yose azoba atarariha abarimyi mu kiringo cindwi zibiri cyatanzwe n'inama nkuru igihugujejwe umutekano
Emmanuel Niyunge ko arongoye Arfike igisata cha leta kijejwe urudandazwa gw'ico giterwa njabukamazi ntiyashimye ko bamenyesha makuru bagira ico bamubajije ajije gusoma iryo tangazo ariko Joseph Ntirabampa arongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi bico giterwa njabukamazi cinjiriza leta y'u Burundi amafaranga y'agaciro yabwiye ijwi rya Amerika ko ashima iyo ngingo yafashwe agasaba kwimvugo yojana n'ingiro Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste tukiri mu Burundi kandi abarundi bari mubaramukiwe gutahukanwa kuri uno munsi wa kabiri basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imodoka ngo batahe mu Burundi mu mashyirahamwe afasha impunzi muri Tanzania babwiye izo mpunzi ko baronse ubutumwa ko batokwirirwa barataha kuko atawubuza kubakira ku ruhande rw'u Burundi ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo zurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cabibarutse nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashira hamwe zifasha impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania mu gihe abashoferi bari ko bashusha imiduga ngo ifatire rugendo igana muri komine ya Gisuri intara ya Ruyigi muri site y'agateganyo yakirizo mpunzi irahitwe Nyabitare bamwe muri zo mpunzi babwijwe ijya America ko bagiye bumva ku rugendo rusivye abari baje bavye mutenderi imiduga yabapakiye bazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri Tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bavuye baronka ubutumwa ko amashiramwe yahora bakira ku ruhande rw'u Burundi yahagaritswe mu bikorwa byayo umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakongo yashoboye kuvugana ku telefone n'ijwi rya Amerika aremeza isubizwe nyuma gizo mu uwo murundi aba mu nkambi ya Mutenderi amesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi
tugiye kuraba igitigiri rero no kuvuga haje ibasi zine bavuga mu ibasi imwe aba harimo abantu 180 ucahunga ko harimo abantu 320 niho bamaze gushika hano i Mutenderi ubu turiko turabafungurira
uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi impunzi ya Mutenderi district ya Gakonko mu gihugu cha Tanzania yabwije ijya America ko abagarutse bari buzuye umubabaro
n'umubabaro n'agahinda kugiye kuraba nka bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nkaho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaje cyane uko benshi ugiye kuraba bashya baha amafomu ya fake igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'u Burundi isa niyahagarikije amashyira hamwe bakashabwirwa mu gihe bari mu bihangare induta babwirwa yuko babasubije Mutenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'abavukiye benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bariyandikishije bari bavuze ati bari biruhusa atahu ariko ugiye kuraba abashya babagarukana vraiment ngo barababaye cyane nagahinda uravye mu maso yabo bagiye kwakirwa ari impunzi nyinshi cyane ubugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twagiye kurima twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva nagahinda kugushika no manya turiko turavugana
abari gutaha bava mu nkambi ya Nduta district ya Kibondobo ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nkuko bisanzwe bikogwa abahunguka babe ari hagati y'amajana 8 n'igihumbi izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'u Burundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashirahamwe akorana n'ishirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi hase mu bikorwa bitandukanye byo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri ishirahamwe IRC International Rescue Committee ryamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu byo kuyunguruza no kuremesha imitima kubatashe bafisi hamuka ishirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashitse mu Burundi cyane cyane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu amakuru twavanye muri ayo mashirahamwe yahora akora ico gikorwa ku ruhande rw'u Burundi bahagaritse ibyo bikorwa ntumbero kubahiriza ingingo bafatiwe na leta twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora ico gikorwa cyo gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa Tanzania mwishiramwe hase bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashirahamwe ari abayatsindiye ibikorwa nk'ibyo hase rigatanga uburyo impunzi z'abakongomani ziri mu makamba atandukanye yo mu Burundi aho twovuga nka Kavumu iri mu Cankuzo bwagiriza iri mu ntara ya Ruyigi hose ni musoroko bw'u Burundi nari mu buraruko bw'u Burundi Gasogwe na Musasa mu ntara za Ngozi na Muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo cyo kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashirahamwe ari nayo nyene yarasanzwe afasha mu makambi yakiri impunzi z'abakongomani mu Burundi igitega Fidel Dantan Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Wakanya gato turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha ya mari imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije mutambukanyi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yagendeye uno munsi kuwa gatatu cyahoze ari kibanza bacakara bugaranirwamwo mu gihugu cya Ghana mu gihe abandanye urugendo rw'indwi mu karere ka Afrika
twabwiye kandi ko umutegetsi muri Leta ya Sudani y'Epfo atangaza ko leta itemera ko hashingwa sentare nshasha ijejwe gukurikirana ibyaha byo mu ngwano yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu bushikiranganje bwayo bujejwe imigenderanire n'amahanga ni mu gihe ico gihugu kivuga yuko iyo sentare yoba ari je ari igikoresho cyo guhindura ubutegetsi byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe amakuru Michael Makuwe
Amakuru rero nibiganiro twa twafite kuri isaha kuri Radio Juju ya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Engineer Zuberi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uhagarariye ibiganiro ni Frederic Nkonikije. Kuri mikro mare kumena Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.